VOA. Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iri no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. ku maradio mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Nkumbere mbaye ntagira nakatukasugumu iparasera ninto ndimbye inshuro zitatu, ndimbye izo nshuro zitatu nta n'umwaka ndayijamu yati ikibomoka.
Uyu ni umunyagihugu wo mu Rumonge ku kibazo cy'utuzu twasugumwe mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Ni amakuru yo mu Burundi. Turahera kuri Sena yo mu Burundi. Inama nkenguzamateka yatangiye ibarura rusansuma mu bisata bya leta mu ntumbero yo kureba uko ubwoko n'ibitsina bahagarariwe muri ibyo bisata. Eloge Wirika neza yakurikiranye inkuru.
Ubasha bwo gukora amatohoza y'ingene ubwoko intara n'ibitsina biserukiwe mu bisata bya leta, inama nkenguzamateka ibuhabwa n'ibwirizwa nshingiro mu ngingo yaryo 158. Ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rivuga ko inama nshingamateka na nkenguzamateka zifite uburenganzira bwo kwemeza amabwirizwa zikongera zikagenzura ibikorwa bya leta. Tuwezi bwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yari yatekanije ico gikorwa. Leonce Ngendakumana icegeya c'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu ari mu basinyi amasezerano.
Mu bisanzwe ugo rusansuma ntikwari rubi mu gihe goba ruriko rurakogwa hisunzwe iby'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomokako bitegekanye, kuko twarabonye ko ikibazo nk'ikibazo cy'amoko cyari carazingamitse Abarundi. Gihe twaganira amasezerano y'Arusha twarabonye nk'ikibazo cyo gukumirana cyari carazingamitse Abarundi, ari nacyo gituma haba amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomokako wagiye tugaruka kuvyokogwa kugira ngo gukumirana ntibigaruke. Inzego z'igihugu, inzego nshingwantwaro komine ntizizizwe n'ubwoko bumwe n'igitsina kimwe. Mu byo inama nkenguzamateka ijejwe no gukurikirana ikaraba kw'ibyo biguma byubahirijwe, no kuvuga kuziraraho hose ibwirizwa nshingiro ivuga riti hazobari ubwoko bw'abatutsi cyangwa buzabungana bw'abahutu n'abatutsi bwo batwa ntaburimo. Icyakabiri baravuga bati no kuraba kandi atantara yo kumigwa. Ibyo navyo nyene birategekanijwe.
Naho bitegekanijwe icegeya c'umukuru w'umugambwe Sabanya Frode warayimutera amakenga.
Nuko ugurusaza bari ko baragira bavuga bati sino kubihisha. Bavuga bati henshi kwera batutsi batwaye kera hari benshi muri izo nzego nshingwa ntwaro muri administration. Igishobora gushika rero mugabo twari twaranse icyo twavuze tuti hategerezwa no kujaho ibwirizwa rikingira ibibanza by'ubuhinga. Nuko bashobora kugenda bagashika kuciyumvira bavuga bati hari iyo benshi babatutsi cyane rwose abanyaburundi bavuga ko nyari batwaye cyane, ugasanga abantu bamaze kugira ubuhinga bukomeye bakabunonosora, bafise ubuhinga bukomeye bamaze kumenya kugira n'ubumenyi muri ubwo buzi bwa leta bukeneye ubumenyi n'ubuhinga barabakuyeho bashyizeho abandi ukonye gusa. Nicyo kiteye ubwoba.
Umuvugizi w'inama nkenguza amateka arahumuriza afise ubwoba n'amakenga nka Leonce Ngendakumana. Stella Mudiriganya.
Iryo tohozwa rero ntirigamije na gato gutohoza abakwiye kwirukanwa mu kazi, rigamije gufasha gutanga impanuro zingene hogenda harakosogwa buhoro buhoro kandi mu bwitonzi aho hose ubwoko ibitsina n'intara byoba bitubahirijwe mu buzi bwa leta. Abarongo yabandi mu buzi bwose bokoroherezwa igikorwa kiriko kirakogwa n'uyu mugwi, kandi basabwe ko bo bibasigurira abo barongoye bose ko kirangurwa ku neza y'abarundi bose. Abarundi bose bo batoye ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi.
Amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomoka ko bitekanya ko mu nzego z'umutekano abahutu n'abatutsi baserukirwa ku rugero rungana ku bice 50%. Mu bisata bya leta naho abahutu bategerezwa ku bice 60%, naye abatutsi bice 40%. Roger Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rumonge, urebye muri rusange ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Abahatuye bafite ikibazo kitoroshye cy'utuzu twasugumwe. Fidelite ishatse aratubwira inkuru.
Musanzwe utuzu twasugumwe hariho abantu bamwe benshi aho babaye bibagora kubwimba, kuyo babwimvye acadoga amazi hasi bugaca bubomoka bumaze igihe gito
uyaheje kuvuga ni Nkinahamira Benoit numuremesha kiyago muri zone ya Minago wijanye namagara y'abantu mu ntara ya Rumonge ingona tuzitwa sugumwe tuguma dusiduka kwashye cene kwanyagirwa ku nkengera z'iki yagatanganyika mu bantu kugira cyo Burundi aho bakomine ya Rumonge muhuta na Bugarama mu ntara ya Rumonge no bakugwa ko cyane nk'akabero kubagya Bujumbura Rumonge nko ku 2030 vi Bujumbura hari ishure nshingiro rya gahondo yikunkingazi kiga gacatanganyika ku iryo shure tuzwa sugumwe twatewe namazi nkuko bivugwa n'umuyobozi waryo niyo nkinzo Marius
ano ku ishure rya nshingiro rya gahondo turafise ingorane kuko iwese abana basanzwe bakoresha ryari rya kijambere ryari ryubatswe na butipe mugabo amazi yaraduze adudubiza ava mu kuzimu kubera asanzwe ari isi ireka amazi akinjira ubu rero yaruzuye kubonye abana iyo bagiye bibagora cyane
twaganye n'abanyeshuri biga ku iryo shure mwaka w'8 batwiganiye ingwane ziva kutwe tudu twasugumwe
ngiyeyo rero uriho urituma amazi cyagoma gushibukirako
iyo mukazi kwasugumwe sanga haruzuye ndaburaho mpagara kugira ngo nkuri binjanye bikangora nka buriyonje hari n'igihe ntaha mva ku ishuye ntagiyeyo nabishaka kukubera hameze na
iha biyungunganya kumbure yo vyankiye muri ziya mutarukirwa ko mugaca mugenda nkajya nyuma y'ikigazi
yego ibyo akesha bakobwa ntikunda kubashikira ahubwo nabahungu bama bagenda kwituma inyuma y'ibigaza
Mukirundi bara yamaze yuko ngo amagogo nasiga yandi nibande barenga hanya amatoyeti wawo yabomagurika
natwe kwiwe sigomba gusambuka kwenze
biramenze kubomoka n'abatangiraho bituma
eh bacha bituma ari tubigenda gute
sinzi ko ndi kuno babigenza barafurura hama akongera bagafuka
nkawo tuba twebwe turafise umunyokuru na bisanu yituma agenda muzabanje
amakuru dukora kuba bakunkengera zike gacatanganyika amenyesha ko tuzutwa sugumwe tuhubakwa tutaramba kubera ko ku ruhande rumwe badashobora kwimba ngo barenge imetero 5 ku rundi ruhande naho ibyo nogo yavyimbye birahezwe ganyegeterwa n'amazi hanyuma gasidukira imbere ibyo nzo bisha bituma haba batagira ubwiherero uyu mukenyezi n'umufakaza afise abana 4 wewe hamwe n'indi mihana 2 baje mu kazu ka sugumwe kumubanyi wabo
nk'ubu mbere mbayeho ntagira na kazu ka sugumwe iparasera ninto ndimbye inshuro 3 ndimbye izo inshuro 3 nta n'umwaka ndayijamwe yati ikibomoka harageze ahantu rero mpeba nkatanza gusembera handi hantu aho bubatse wese yakijambere ntibyoroshye igihe bikwankiye ha mu gacuhura hari yabandi na urabyumva ko bitaba byoroshye uri ihangana kese mbere hari naho nk'umuntu uzubona labye iyo yiruka jana katagenda mpantu mitongo
aya makuru yemezwa n'abajeje intwaro umukuru w'umutumba muturirwa Barnabe Nzo Yamara amesha ko imiryango 12 yo ku mutumba rongoye itagira ubwiherero agira ko amenyesha ko iyo miryango imaze kugabishwa kwitegezwa kubaka ubwo bwiherero mu kwezi kw'icumi guheze mu ntara Rumonge yateye ikiza cy'indwara yakorera abantu barenga 10 bafashwe muri zone ya Minago Benoit Nkinahamira umwe baremesha kiyago by'amagara y'abantu muri iyo zone yabwiye ijwi rya Amerika ko gutagira cyangwa gukoresha nawe tuzwa sugumwe biri mu byatumye ico kiza gitera mu Rumonge Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ryasiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda uyu munsi yari intera Musanze Kigali yarangiye Ndayisenga Valens aje ku mwanya wa mbere ariko sizeho gatoya cyane mugenzi we bo mu ikipe kimwe Dimension Data nitubona Jean-Claude Munyandinde mukanya araduha andi makuru nyine kuri ibisobanuro kuri inkuru turimo turamushakisha hagataho muribuka yuko mu ntara ya Kirundo hateye inzara noneho rero igihugu cyose kirahaguruka gitangira gukusanya imfashanyo toni 93 zarahageze kugoboka rero aba bantu abanyagihugu bo mu Kirundo bugarijwe n'inzara iyi nkuru mutuyisubiremo twayikorewe na Jean Bosco Ndarurinze
nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yavyemereye abanyakirundo imfungurwa zegeranijwe mu bice bitandukanye by'igihugu ziramaze gushika mu Kirundo Alain Tribert Mutabazi umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi avuga ko ibifungurwa bigenewe abashonje bimaze gushika biharugwa mu matoni yababa ijana
rutyanije byose tukaraba byatanzwe mushikanganjwe gushyikirana byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu n'ibyatanzwe n'intara zitandukanye hamwe n'ibyatanzwe n'umuryango w'inyucubahiro mukuru w'igihugu byose hamwe biraba bitoni ijana ko dusanga bishika amatoni 93
naho ibyo bifungurwa bimaze gutangura gushyikirizwa abo bigenewe abanyagihugu batari bake bavuga ko batarashikirwa bamwe twabasanze ku biro bya komini ya Kirundo aho bari barindiriye isango ryo kubihabwa abandi nabo twabasanze ku biro by'intara aho batonda buri munsi kurondera ico rirenze
kwewe batwaje nyine nga ku komini gusaba utwo twojya ne batwe ko ngo banditse abantu ngo bari baje gusaba ngaha numva twebwe ngo ntibaduha ngo bahabo banditse gusa katwe turahwera twe turashimagurika twe
aha naje kugira ngo ndabe ko nange bumpa naduteye nkajya bamwe barabanditse mugabo banditse bararobanuye babanditse cyo bamwe none batwe ngo abangwa banditse cyo ngo nibo baha atwe twimo turahwera na ninza aha nitugira icyo tujyana twe abana bari mu kudupfana barebye barahishira bamwe ningana abana bagwaye bwaki kubera inza
aho imvura yaguye barateye ibiharage ubu barashobora kuronka utuboga aho batigize bateragira bavuga ko basigaye bikora ku mababi y'ibindi bitegwa bitari bisanzwe biribwa bwa mboga
umusokoro nyene w'ibiharage niwo duheza tukarya bamwe ntibateragiye babutse imbuto urabona n'izuba giharatse gose
ifungura nka kantu nyene ntitukuboga boga nyene ntaronka naho nyene iwacu harazigiye harazigiye umukanda ntiworaba munda n'ubu ntiwosubukira hano
utwo tuboga mujya n'utuboga nyabari
utubabi tw'udusanda canda nyene bamabyiye kukuyo Munda kapfa kugera amabyiye kukutura yaje imwe byo mu magongo
zo canda zose nyene mbona bari byose bararya byose nta na kimwe bacajya ngaha mbona
ngaha ku ikomine hariho n'abamye ba ibyatsi hajya hepfo hajya ibyatsi abantu batigera bajya n'ukuri narabibanye babya babishyira mu ishati
ibyo biremezwa n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi abaganire n'ijwi rya Amerika bari baherekeje abo barongoye gutora imfashanyo ku biro bya komine ya Kirundo
iyo mabyago kubakubwiye nyene bajya kabisa ibyo bituma by'iminyembe hariho n'ubutaranko n'amagara yo kujya kubihiga nongaha ku ikomine ngaha hariho abavuga ati ntituraho kunyene tuhava je nkajye hariho nk'uwambwiye ati cyo wanzaniye uranye niwo ntahana kuko byase nyene byase
twebwe nko ku mutumba wa Yaranda imvura iheruka kugwa mu kwezi kwa kane yagacika mvura ubu tumaze kuronka imvura zitarenga zibiri zonyene niyo misogoro ntiranaboneka hariho n'abari bategereje ngo bazoteragira ntibigeze bateragira kubera imbibe zagumye aho ubu n'abantu mu kugira ngo baronke ako bafungura nibi bitumwe by'iminyembe tugenda turahekenya guhekenya ibitumwe by'ibiyembe nibyo bihari bidutunze byonyene ukanywa amazi nyene ukajya kuryama
hari abita mu kurondera ikibafata munda uwo mutware yemeza ko hari abakenyezi barenze kukizira muri ubwo buryo bagira ko bahasiga amagara
ubwo rero abakenyezi benshi barabura icyo bahendesha abantu bamwe bakurira ku minyembe batahora burira abagore bakaza barakoroka bagapfa nubwo ntibasiba guhamba abantu b'abakenyezi bakorose bava ku biti basigutwana hasi bagateka ariyo kajya ku biti bigakorokana n'ibiti byamaze kwakirwa n'iza bitararonka ikintu kibizigama byarahorongodotse
abo batwari bavuga ko ijonjora ry'abashonje gusumba abandi ritaborohera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi avuga ko abakeneye gufashwa bose bazoshikirwa yamara Alain Tribert Mutabazi avuga ko ifashanyo zigenewe abazikwiye
cyo twokongera ko nuko nishira hamwe mpuzamakungu je nk'ifungurwa pamu naryo nk'ime ryatanguye gufasha rikaba ryahereye muri komine ya Ntega ubu bakaba bageze muri komine Bugabira bakaba bazotuma batanga gushika mu makomine ya Kirundo na Busoni tukaba tubona yuko abenegihugu ifashanyo iriko irabashikira nka bose abataronka bose tubigeza ko badoshikirwa kuko ifashanyo kugendiraza niko baza baratanga baha bamwe bamwe bose ntibashobora kuronkera rimwe mugabo kandi byongeye ifashanyo tuyiha abo tubona yuko bayikwiye kuko nta kumenyereza abene gihugu ifashanyo
uwo mutware avuga ko hari n'abandi bagira neza bari mu nzira bazana ifashanyo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirize igikino Intamenwa mutegurirwa na Studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Kwa kenta ritegura ngo ngende karabaye
none gasenge kuvyo kuri uhihutirike
yo oya rekenge
ah ushobora kurara rara utongende jose ngenda gusaga
uyivedesha ahubwo rane je no usura baba ngo rare kandi erego yamenye none nase mu rugo rwaje kurabaye ntase
tekasha uraze ubwoba niyumvira nka
oya ntana
kurara muri kino kidutwenye ne ntabwo biguteye urugajije businzi nyene wabaye
ubwo babyiye
ahu
njye amazo watwaraye twenyene
baho
ivete mwana umura ntacho muzoba
ahubwo nyene niki cyo mukora ko ndi ngahajiwe
ukabura kutinduza ngaho ndara kutaza kujugumira nkanje mwijore
reka nta kujugumira nawe
ntaje
njugumira
oyo
uri umuntu w'umugaba ngara gucyo hari kintu cyo za kigutera ubwoba
erega se nibaneza ivete mukategira nyemera
oya
we tekana ndakwa ntacho zoba
none gashaka ko nahora nemera yigiriye
oya mwana
ariko gama tugiye kuba bande kuri yisi nkuru
ive tenda gusabye kibondo ntusubire kurira
oya
niwihangane mwana imana irababona kandi noneho naje naho ngiye sinzoca ngumayo nzoza ndasimba ndabo ku bintu byifashe
uzoca ugaruka ryari none gasenge
sindabimenya mwana ariko nzogaruka ibyo rero ndabikwemereye
okay oni sawa Yanugaye tugerekeje senge butari.
Imbere yuko ngenda rero, hari ikintu nashaka kubabwira. Nagira ngo nende batekere impanuro. Ego niko mama wanya basize mu kiri bibondo. Ariko vyongeye murakuze. Mumenye ko umfunitsa cyahiga gucumbagira.
Mama naturagowe gifi.
Mama wanya basigiye ibintu byinshi. Ngira ngo murabibona. Nimutabyanjwanjwa ko cyane ngo mubifate nabi. Bizobatunga. Sivyo gajide.
Ego. Akatagize muri ni yigira amahoro
nkuko mubizi mama wanyu yari umuntu akunda ibikorwa cyane muze mumufatire kwa karorero ejo sinze ngaruke nsanga ibintu byarayangaye murabinyemerega mwa umuntu wese abera umubyeyi wundi mwitwararikane nimuze mucane mwabibondo ngo barundi bitwenge muranyumva
yego
hanyuma rero kindi nacyo murabona ingene mama wanyu yitaye ku rutare kugira ngo mubandanye amashuri ntimuze muhebe kwiga mwabamwe amumuhemukiye ndabinginze ndabinginze ibizoba rihira amashuri biriho ntimuze muvyanjanjwe ko rero
senge urakoze nuko ikomanura duhaye
eme muzigende
ko yagira ikitugora tuzokubari
ego
kaze mutwemereye kuzozuraza kutura
no baye bankagira gutega abane banje erega nimwe muryango sigaranye
ha
ubuzizi muryango nyene senge cyane ibuka ndebere iyo wumvaga imwe tuzomuronka na mahoro
ndeka turabe rero kuri attaque ndafise bameye abahabone tonga na problem bwa chakuri defense honzo hashirande ah oui entre
bonjour madame
bonjour
bwa mwari muntu mye ko
bejo kersha bwa bwo gurugu rwabuze gushika na hehewe
oya madame je sindu mugurugu je ndumwana tekereza vraiment
nta bindi byo bako nzikana batumye ko muri babirwara we bari he
byakora je ntabyo namenya ko abusanga reka jeba jeba ngaho hanze nyene kandi babinubwiye
utari ko jeba jeba hanze
niko yemereye madame nivyo vyiwe yena ngo yaraje tugira imana kwara wari
ntari hagufi noneho ndaje
tukari cyara ngaho ku ntebe uha mukuri nduru kwara icara nawe ngaho iruhande ya jockey
urakoze
benda babazi mwazi cyo ndabatumiye ko
tukibariwe
oya nuko no bambeshe
Wewe agwara. Ibaza ko nabanda batumiye kwihe.
Nibaza ko byo babijanye n'ingene equipe yacu ngaha ku masukuru yotera imbere madame.
Ndabaza ikintu kimwe. Urya byukuri murakene ko equipe yanyu itera imbere mwebwe.
Eh gose.
Yo umbera. Narobye hakuye. Equipe imenyekanye. Nsa twa basta.
None mwibaza ko equipe yanyu izotera imbere gute.
Nukugira amatrema menshi menshi gusantuze madame.
Nade nta kindi mura tarisho twe. Nukugira amatrema makwenshi. Kirema byo dufasha.
Okay. Icyo ni kintu kimwe. Hari kindi kintu kiri très important mutari ko muri buka.
Iki he.
Ama entraîneur masse suko akeneye kugira mutere imbere. Muwa star data wanje cyo mushaka. Me equipe itegeza ku imeze gute.
Eh.
Nimurondere kure abajoue. Mwebwe mugize equipe. Mutegezwa kumera gute?
Je nibaza ko dutegerezwa kuyikunda equipe yacu madame.
Ukunda ekipe byumvikana ko abagize ekipe baba bakundana bakumvikana bagafashanya sije none
birumvikana madame
murabikora none mwese murifuza kubona ekipe ya itera imbere ndabeshe
hawo bya
ngo mutumvikanye ngo mufashanye ntibizogenda bishobotse
icyo nico nokuri
bega none gaje kenda kubaza mufikina gwara wewe misi yose
jewe
Ikonda kumva mbarira gwara mufiki
Ibi ibyo byo se warereje abandi
Naruya finish
Mana yanje isine yo senega ibetu batwima tuzo abantu babiri
Ayaya nibagiye shaje
Chanwe witeze bashitsi n'ibyo wambari
Nta muntu numwe niteze no ambeshe
None byagwega hebete ngo wari bibyose Bika nina bitkumara wa mwana.
Bakujya ntacho nivyasigara ndabibika.
Oh yabigabanye wangu tukaba tuvyonona nawe.
Nyatarisha jidi. Uje je ndabana ku bintu bigiye kungora. Urazi mukubyaru. Sinigeze mbona ko turi babiri gusansha. Aha nyene naguma mbona ko na mama ringa. Je nukuri.
Uti nukuri.
None gashajidi yo. Konari namenyereye narora tugasangirira hamwe twese nyire turubyanyane namusizemo
yaragiye sha byaraheze kumwe bishiye mutwe ntakigaruka
byaransesha
amazi nikabire gusa ntakindi
ukira
none kuzuka ari wa byaruyi rigingurye
cyane wirira nimba wumva wifitiye akayabagu aje yo byaheze ubu numva atanivyo nshaka
Ariko kigani tarayize. Nimbuki ro ko kama ko zose ba kurya. Yemwe.
Reka shaji dyore ka. Gushika ubu hari giye nibaza ko ndiko ndarotasha.
Kibaza ko aba wikangura gasanga mama aracariho. Kandi byashikisha mu misi ya mbere.
Je byarase guhera shaji. Uma mbona ko kiriho. Anya n'umwanya shobora kumubona.
Umve basha yivete nawe yivye.
Bona urubyumviraga jidi. Jangu mandabu wana mmanso guti.
Bei bitu na kusabi kinu kini. Ulo siya tuyubiki. Tumana yonibi indisivyo.
Man, iwi nubiko viranshikira sinda bzumu. Kuyumvira kwa mama kiriho.
Ibe.
Iyaba hoa nabo niyo bambusi. Jami wana ptasu miko viranshi.
Ibe. Ya huku mubzi yumvira.
Iyaba hoa bja kuni. Dekandeke kukwichisha majamu. Uiri yewe. Kwa wifiti ya kaya babu. Wawazi.
Nayo weho wayivuye mwe rero gose
sha wapi nta petit fils yaya tajeo ubuzima bw'ubusigaye bushish
umbuye sha yize niko tugira byose ni fort kuyumvira ngene tugiye kubigenza ni ko muzima bizobandanya wangu
abusha kuvuga iki rero
ha nuko yumvira ngene tugiye kubaho ufata ariko gwa byo muhira n'ivyo kwishura baza ko bigiye gutworohera
Kwa, kwe kwa.
Ego, ego.
Mbeko yuruka na maki.
Kazi mingi banu.
Kwa hiyo shari hakuwa uye mire. Mbeko yuruka kazi keshi uwe nye.
Kariho. None ngubu shaka kwiki joke.
Mbeza kwa na kujiri. Apana kwiki mnumu hatari we kuriji.
Kasu hatari.
Kira zira.
Waheji jenda giye.
Niliko weu. Sinda ahi.
Jenda mwanya fisogu tabani. Vugivyo shaka kubuga hama ni gende.
Utawe kuza nito manyama nga?
Eka sivita manyama?
Ndahuge hagwa. Itoon.
Sikia sasa. Nibiki wewe?
Ndakubgie ni itoon.
Nitoonde kute. Jesse nitoon.
Itoonde kukowewe nachumazi.
Nachumazi?
washire kwa niera kugira ngo ushike kuki
kumbe nivo
haja niwa maramara
maramaza waniki jewe
waruzi ko niera acha mfuta muri ekipe jewe joke
mbisa bana nigire
ujahe
eh ndabuzi yonja
urabanza uvuge neza
eh
ushaka ko nkora muri ekipe jewe joke ndakubyi urahitonde
eh ugaye ugambere na mbere je sinage kwitwara kwa prof niera
ntabindi no ushaka kuvuga ko yabimenye gute yabwiye kwitwara
umviriza kwanza je ndakubwire
edemba
je nawe ntacho dupfa icyo nkeneye nuko ikinira gapira ntabindi ivyo none twobipfa
oyavugisha ukuri
ukuri nuko nyene
ukeneye ko yarafuta muri ekipe amuhacuke
oya
ariko
ico kugora hanyuma bagukuye yo nungu kiki
ne wubize
je uri kunyumvira nabi kubusa gusa wangu nkeneye ko ekipe itera imbere ntabindi
ibyo ko tugura byose nzogupfana ntacuzoshika
ahubwo felicitation wangu
kwitaso kubiki
Kubiki, kumupira.
Na mafisaso yu wawin hemi.
Kubiki.
Mbisa mbele ni igire.
Joke, ndakubwire.
Mbari ikiwe.
Nguwe urekana nibintu byo gushwana. Je nawe urya ekipe twiteze imbere.
Je nawe.
Eh, kubiki.
Reka mpebe ntwe.
Tekinike yawe ni ya mbere sana. Je nawe tugiye hamwe twokora ibitangaza.
Ahubwo ngira ukora utasiguza. Wibaza ko nzofa niba gigafu ngiye. Rendera gusa. Ikidahura n'imisoro.
Wenda kubwira ngene twoteze imbere kipe. Nawe kagumuza n'ibintu by'uburofa.
Nuko atakundi ndibugire. Naye handi hose no fenene ukinana nawe. Ndabivuze.
Eh.
Ucyo ushaka kusubira kwitwara kwa prof niye.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanyarwanda n'ababwiraga yuko muri ryo siganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda uyu munsi yari ntera Musanze Kigali yarangiye rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda kuri telefone. Jean-Claude we iri siganwa ryarangiye gute kuri iyi ntera ya Musanze Kigali?
Murakoze Thomas Kamilindi nabwira ko nyine iyi etape ya gatandatu cyangwa intera ya gatandatu aho basiganwaga ibirometero 90 na metero 190 warangiye rwa mbere rero nta wundi ni Valence Ndayisenga umunyarwanda ukinira ikipe ya The Nation ndetse muri Afurika y'Epfo akaba urwo rugendo yarukoze mu masaha 2:28:38 akaba yakurikiwe bya hafi n'undi bakinana uwo nta wundi n'umunya Eritrea Eyob Metkel nawe bahagereye rimwe ariko Valence Ndayisenga akamurusha ibyo twakwita nk'aho ari ibice by'ijana cyangwa se iby'ijana bike cyane ariko ubundi murongo babaye nk'abawugereho rimwe.
Ubu ngubu muri rusange ninde wambaye umupira w'umuhondo mayo jaune werekana wa mbere?
Muri rusange Valence Ndayisenga nk'uko nyine twari twakomeje kubivuga yatangiye neza agenda akomeza usibye ko ku munsi w'ejo aribwo yari yasikiye noneho agasigwa n'uwitwa Eyob Metkel ubu aracyari ku mwanya wa mbere. Valence Ndayisenga rero umunyarwanda ukinira The Nation zo muri Afurika y'Epfo ari ku mwanya wa mbere kuri kilometero 692 zimaze gukinwa amaze gukoresha amasaha 18 31 n'amasegonda 77 niwe uri ku ntebe ya mbere akaba ariko akurikiwe bya hasi nk'uko nabivuze na Eyob Metkel bakinana muri The Nation zo muri Afurika y'Epfo. Valence Ndayisenga akaba amurusha ikinyuranyo cy'amasegonda 22 byonyine ku buryo umunsi w'ejo ubwo bazaba basoza ariho umuntu azamenya ati ninde wegukanye Tour du Rwanda 2016 hagati Valence Ndayisenga na Eyob Metkel bakinana.
Nk'uko bivuze iri rushanwa Tour du Rwanda rizarangira ejo, none rizarangira bakinira hehe?
Etape ya nyuma isoza bazakina bazenguruka muri Kigali, ni ukuvuga ngo hari amasite yagiye ateganywa aho bazagira bazenguruka mu mujyi wa Kigali ariko basoreza kuri Stade Amahoro i Remera. Urugendo rw'ejo rero ruzaba rufite uburebure bw'ibirometero 108 bivuze ngo nta gihindutse. Valence Ndayisenga umukinnyi wegukanye Tour du Rwanda 2014 umunyarwanda icyo gihe yakinaga mu kipe ya Kalisimbi muri 2014 ubwo hazaba hagiye gushira imyaka ibiri cyagihindutse cyangwa se ataba yaramutse nabi cyangwa se ngo agire impanuka ashobora kwitwara neza ariko bitaragenze neza uko abyifuza bishobora ubu ushobora kwegukana Tour du Rwanda n'uyu Eyob Metkel w'Eritrea ari nayo nyine bakemera muri dimension bita yo muri Afrika y'Epfo ariko uko abantu baraguze umutwe cyangwa se abakurikirana uko itegeko ry'amagare rigenda babona ko bari kurebenga atari mahirwe ariko nta wumenya
yewe nta wumenya uko birangira
nta wumenya uko
yego ndagushimiye yego Jean Claude we komeza udukurikiranire iryo rushanwa ejo uzatubwira uko bizagenda ndagushimiye cyane namwe mwese nshuti zacu mugira umugoroba mwiza ku ijwi rya Amerika.